mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Ndabara mukije ncuti bakunze muteza amatwi ibiganiro by'ijuru rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nongera ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara muri saa 18 muri kumwe na Joy Diane ni nahazwe
ni miti iriho no kwisi yose n'abazungu niyo bakoresha ahantu mu bihugu byose niho bakoresha n'abahingura imiti yo kwa muganga kenshi barabira mu miti kama
Uyu ni umufasoni Karire Kinya na Jeanette arongoye ishyirahamwe rifise umugambi wo kugwanya indwara ya malaria hakoreshejwe ibitegwa kama yishura ku makenga ya bamwe n'abandi babona ko imiti y'ikirundi yobuzwa gukoreshwa mu gihugu cy'u Burundi turabigaruka ko handi hato hagataho intumwa idasanzwe y'igihugu cy'u Buhorande mu karere k'ibiyaga binini asaba leta y'u Burundi gushira imbere ibiganiro bidakumira navyo nyene muraza kumva byinshi muri kino kiganiro tuza kandi kubabwira n'ubukene bwugarije abatwa bo mucankuzo gucyo bigatuma isuku ryabo kubapfatso ni litifashe neza ariko imbere y'ayo makuru yose nce ku masonga nza kugaruka ku idonido mu kanya mbanze ndabwire muri make ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kenya batangaje kuri wa gatatu ko batemera ibiharuro mfata kibanza vy'ivyavuye mu matora y'ejo bimaze gutangazwa biha ikibanza ca mbere Perezida Uhuru Kenyatta Raila Odinga ahubwiwe yabwiye abimenyesha makuru mu mwanya uhera kuri wa gatatu ko batemera ivyo yise ibiharuro bitabaho ku miliyoni 11 z'abatoye zimaze guharugwa ku miliyoni 19 n'ibice bitandatu ziyandikishije gutora Kenyatta zimbere ku majwi 55 n'ibice 27 kwijana mu gihe Odinga nawe bari bariko barahiganwa cane afise amajwi agera kuri 43 n'ibice 93 kwijana no kuvuga ko Kenyatta hazimbere ku majwi angana umuriyoni 1 n'ibice 2 urunani bw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwo muri Kenya ruvuga ko komisiyo y'amatora itabashikirije ivyegeranyo vy'ingene amatora yagenze ku mabiro atandukanye mu gihe yashimye kubishikiriza ibicishije ku rubuga rwayo rwa internet kugira ngo umukandida rero muri Kenya yemeregwe ko yatsinze mu gice ca mbere ategezwa kurusha uyundi amajwi arenga 25 kwijana mu ntara 24 kuri 47 zigize igihugu ca Kenya abandi bakandida batandatu bariko barahiganwa muri ayo matora bose bashize hamwe amajwi ntibararenza igice kimwe kwijana nk'uko ibiharuro by'imfata kibanza bivyerekana indorerezi z'abanyekenya hamwe n'izavuye mu makungu baragaragaje rero amatwi bagaragaje nabo nyene amakenga ko ashobora kwaduka imigumuko ni hatangazwa ivyavuye mu matora Burundi mu gihe ico gihugu kicibuka ivyabaye mu myaka ya 2007 na 2008 abantu 1,100 bicwe banki ivyavuye mu matora Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yasavye ababishobora gushira utwigoro hamwe bagafasha kurokora no kuvura bakomeretse muri nyamugigima yumvikanye kuri wa kabiri mu misozi yo mu ntara ya Sichuan abategetsi bavuga ko abantu indwi bahasize ubuzima abandi 88 bagakomereka cyane bakibaza ko ibitigiri by'abapfuye bishobora kwiyongera gushika ku ijana bavuga kandi ko batanu muri abo bapfuye ari ba mukerarugendo iyo nyamugigima yasenywe amazu arenga 100,000 isiga karere kose mu kizime Tugaruke ku mugabane wa Afrika Perezida wa Afrika y'Epfo Jacob Zuma ku nshuro y'umunani yaraye arusimvye abashinga amateka bongeye kumugumiza ko icizere inyuma y'impari zimaze amasaha 4 abashinga amateka 198 ku 384 bari bitavye ibikorwa vyo kuraba niba yo kugwa ku butegetsi canke yo bugumizwa ko barahakanye bararahira ko batamukura ku butegetsi naho anahatakive ku butegetsi rero amezi ari imbere ntazomworoherana rirya umugambwe ANC aturukamwe mu kwezi kwa 12 utegekanya gutora umukuru wawe mushasha ANC waratakaje ibisagara bitatu matora y'indongozi z'imitumba yabaye muri 2016 bivanye n'uko Zuma abandanye yagirizwa kujya ibiturizi imigambwe itavuga rumwe na leta yari yasavye kwa ayo matora bamwibanga kugira ngo ntihamenyekane abashinga amateka ba ANC bazohava bagirizwa guta umurongo mu kudashigikira perezida wabo ari nkamwe baba bari bashigikiye ko perezida Jacob Zuma akugwa ku butegetsi Nchuti bakunzi b'ijwi rya Amerika twongere tubahe ikaze mu biganiro byacu bitandukanye no radio mukunda muyumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 kwari mu Burundi abari muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu Rwanda muratwumva tankomanzi kw'ijana 4 n'ibice 3 ku murongo wa FM mushobora kandi kumva iganiro byacu muciye ku rugaga rwa internet yacu ari wezitatu akaburungu radio yacu voa.com na ku rugaga rwa Facebook adresse yacu ni voa radio yacu kiganiro ni wanyu mu ntara
Iwanyu mu ntara
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikazi ntumwinda sanje igihugu cyo Buholandi nkuko narinda biceye ku masonga nkitangura mu karere k'ibiyaga binini asaba leta y'u Burundi gushira imbere ibiganiro bidakumira ikaraba ukuntu abantu baronderwa n'ubutungane bahabwa ikigongwe cy'agategekanyo mu kiganiro mu faso ni Katia La Sœur ahaye abanyamakuru kuri no wa gatatu yavuze ko atewe impungenge n'ubukene bwinshi abarundi barimo ibyinshi kwino nkuru turabibaza umunyamakuru wacu Eloge Birikaneza ari Bujumbura
Inyuma y'urugendo rw'iminsi 5 umupfasoni Kaja La Sœur yavuze ko yabonanye n'imigwi y'abantu itari mike muri bo harimo indongozi z'igihugu abanyepolitike abaseruka ibinyamakuru yongera yishikira mu gihugu hagati aho yamenyesheje ko yasanze ubukene bubuze uruhwa uwo mupfasoni waserukira Uburundi mu karere k'ibiyaga binini yemeza kandi ko ibibazo bijanye n'agatekakazi na muntu biteye impungenge Madame La Sœur hahamagarira abegwa n'ibibazo by'u Burundi kunyarutsa ibiganiro kugira igihugu kive mu ndyane cashizwemo n'amatati ya politike yadutse mu 2015
Au niveau situation politique et sécuritaire, j'ai pu constater une nette amélioration de la situation.
Ahagira ati kubijyanye na politike n'umutekano nariboneye ko ibintu byahindutse cyane ugereranije n'umwaka w'2015 mugabo ibyo ntibisigura ko intandaro y'indyane zavutse mu 2015 zatorewe umuti nibaza ko ari ngombwa ko abantu baje hamwe bakaganira kugira batorere umuti izo ndyane za politike kuva mu 2015 uburande nta kindi bushira imbere twama twizeye ko umuti w'indyane uzoca mu nzira imwe gusa y'ibiganiro aniro birongowe na Mukapa
dialogue regional guidé par l'ancien président Mukapa
Muri izo biganiro ariko leta yarahiye kwicarana nabo yise inkozi z'ikibi bagizwe n'abashatse guhirika ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu umwaka w'2015 mbere ubutungane bw'abasohoreye imitahe mpuzamakungu nubwo biri uko rasiyo hasanga atakidashoboka
C'est toujours le cas dans les négociations et il y a toujours des uns et des autres qui essaient de bloquer le processus. C'est normal. Ça c'est un dilemme dans le dialogue.
Niko byama bigenda mu biganiro. Bamwe nabandi bama bashaka kubibera intambamyi kandi nibisanzwe. Niyo madidane yama mu biganiro. Biba bikenewe ko abantu bakoze ibyaha bakurikiranwa n'ubutungane. Ariko kandi nukuraba aho muganira kugira ngo ushike ku muti wa politiki urama. Mu bindi bihugu hariho uturorero aho hari ibiganiro by'amahoro n'ubutungane bugakora nk'akarorero hashobora gutanga ikigongo cy'agateganyo nk'uko byakozwe muri kahise mu Burundi
ça peut se résoudre par exemple l'immunité provisoire comme ça a été fait à l'époque au Burundi
ubuserukira Uburundi mu biyaga binini yanavuze ku ihindurwa ry'amabwirizwa nshingiro muri ako karere n'icuka kiri muri Congo muri iki gihe
oui on voit bien sûr une tendance dans la région des grands lacs leaders qui veulent changer la constitution pour
Ego turabona mu karere k'ibiyaga binini ingendo y'indongozi zishaka guhindura amabwirizwa nshingiro ngo zirigumize ku butegetsi n'uburande bufashanya n'ivyo bihugu bahacu kuvuga ko ari bibi cyanke byiza gusa ikituraje ishinga nuko bene izo ngingo zitoherekezwa n'ubugizi bwa nabi
ne va pas de faire avec la violence situation en RDC est très très préoccupante
Ibiri muri Kongo birateye umutima uhagaze naho nyene hari kuzazanirwa ku bijanye na demokarasi ufatiye ku matora yigijwe inyuma ariko ikiduteye ubwoba kurusha n'ubugizi bwa nabi tubona mu gihugu cyose
C'est la violence qu'on voit maintenant partout dans le pays.
Uburundi mu bihugu bifasha Burundi ku rugero runini kumwaka butanga miliyoni 40 y'amafaranga y'abanyaburayi mu migambi y'iterambere icyo gihugu ariko cifadikanije n'ibindi bihugu bya buraya mu gufatira ingingo leta yo kudasubira gucisha amafaranga mu kigaga cyayo Mufaso ni dasuwe ya siguwe ya kuizo nginga talibi hano, ahubwa zibereye kukozi hagaze kumasezano ya Cotonou, Uburundi bwitere kumukono bwa onyene. Yanavuza ahubwo kwa tawubwa kumwe bwa buri ya bwa hivza Barundi, mugi bihugu vyo muryango biherutse kwemeza imfashanyo, y'imiliyoni 95 zama yero azofasha Barundi mu myaka 3 imbere. Eloje Wilika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloje Wilika neza. Mugi ubuvuzi kama bw'imiti Kirundi bukomeje kutavugwa ko rumwe n'abatari bake, bamwe bakavuga ko babushigikiye kuko bavura, abandi nabo bakavuga yuko ari bayovya. Abanyagihugu muri komune Mukike intara ya Bujumbura basaba kugwa uvuzi bwo shigikirwa bikomeye kuko babwikora ko utabazimvye. Umunyamakuru wacu Diane Ndonse yaciye ijya nino ino nkuru.
Abanyagihugu bo muri komune Mukike bavuga ko imiti kama ari ngira kamaro. Ivyo babivuga bafatiye ko ubwo buvuzi bwabafasha aho hambere hahise ubuvuzi bw'ikizungu butaratera imbere. Ruzobava Konosenti wo ku mutumba Mutobo avuga ko yavutse ku ntwaro ya cami, atubwira uko abamisionari ba mbere babavuza imiti kama.
Nabonye babikire bajya gusuruma imiti hajya iheha y'ikirundi ngabimye imyewe n'ibindi biti byiye bagaca bagenda bakayikoresha mu gasenyi. Aho rero twege twagenda kwivuzaho hari habo bera n'abarundi barakorana bakatuha ya miti abantu bagakira. Nsubiye ngiye mutumba nasanze ijya miti basuruma nsanga barayiteye ntibayikoreshe. Rero imiti y'ikirundi nayo nirakora, imiti y'ikizungu igakora. Murashobora kujya kwa muganga bikanga bakamurungika bati genda murabe mu kirundi mukoreshe imiti yaho bakamuvura gakira. Nkibaza rero n'ubu nayo niko atawita kure.
No muri kino gihe abanyagihugu bo ku mutumba Mutobo bayaze n'ijwi rya Amerika bavuga ko ubwo buvuzi kama bukibakiza indwara zitandukanye.
N'akarorero nka jewe naragiye muri ecography n'inshuro zishika nka zitandatu ndabura ibyo ngwaye. Mugamaze gushikira abavuza imiti y'ikirundi nahereye kwa Mboroko ujya mu padiri wibuta yampaye imiti y'ikirundi numva ndakize hama binsubiye mbona ari kure cyanikora kuwa hanyine hakuri mutumba aramvura ndakira
uje nagwaye ingwara navuwe n'umuntu atari umufuma avuga ati je ndayize ni ingwara yiza bakera bari uruguma rukomeye n'ukuri kw'Imana
birwaye
ari byizanye byari ibintu byiza ku mukondo ku buryo ndi nk'ahantu hari nk'umuyaga umuyaga n'umunda nawe wumva mugaramvura akoresheje imiti y'ikirundi adahamuye atagiye ahantu ngo ahamuragire ukunuku yaranyahira akavuga ati umuti nawamuye akawuse kurakazira agashirako birakira neza.
Umuntu afise imbanye akavuga ati je nagiye kwa muganga, muganga yambwiye ati jewe iyi mbanye imeze uko, muganga akagiye ati jewe dama inzira mu camwe birananiye mugabaje mu kirundi katabona umukenyezi aribarutse n'ukuri mwudushikiye imbere ku buryo umuti w'ikirundi udashobora gufutwa kuko agashiti ka kera kavumbi ku muriro nitwaje muri bishasha hijyeje tuzobukenera tutakironka abantu bawuduha n'icyo.
Abavuzi bakoresha iyi miti bavuga ko ubumenyi bwayo bagiye barabuhererekanya kurunganwe ariko rero harabavuga ko babuhevye bivuye ko amashengero basengeramwo atabwemera
umuti kirundi zikene rigeze kuyikoresha. Mugabo rero ntararaba kubera ubukristo ino muri komine Mukike umenga bugurwa amafaranga nkaca ndaba umupatiri dufise ukoresha umuti kirundi ntunamutumberera aha hereye n'ijambo kugira ngo uze kuri musaba akumva gutanga umuti w'ikirundi ahubwo cana guca n'ibihano ndabiravye je na cena bivamo ubu uye n'abafise imiti y'ikirundi bakoresha yirirwa arabirukako yabavyo kunda uyo mupatiri akareka kutwirukako aho n'ukuri umuntu yosubira ku bintu yakora.
Nubwo biruko harabikika muri ubu buvuzi bakavuga ko bavura uburozi ubwo nabwo bukaba butemewe haba mu bajejwe intwaro canke muri bamwe mu barongo ya mashengero. Aha twavuga nk'uyu mutama bari mpinga wo ku mutumba Mutobo avuga ko atanga imiti y'insango.
Jewe simvura abagwaye ntanga insango z'abavurana nuko cyabigeme bisohokera bagomba kwigira kubaka n'abarondera akazi ibyo nibyo nkora emwe ntawugwaye mvura nge mvura ipfa.
Mu bisanzwe uyu mutama nuko gusaga ikikirije akagishyira kure hari nk'umukobwa ashobora kugira 30 cyangwa akagira 35 atarava iwabo baramuroze rero uyamuhaye izo nsango uyo miti yindi bibabi yahuraguye ngo yisige ngo acange najya amavuta hama yabona umureheje aragiye acarangira uwundi hakaca rero habarira abantu rero mu madini badashobora kwemera imiti y'ikirundi abo rero nibutse usanga babura n'akazi mugabo babituka usanga bigenze neza.
Ubu buvuzi bw'imiti kama buracarimo ingorane mu mitumba itandukanye ni mu gihe hari umuntu aheruka kwitaba Imana kuwa 31 z'ukwezi kw'indwi inyuma y'iminsi ine yivuza ku muvuzi w'imiti kama uwo bamwe mu banyagihugu bavuga ko ari mu mugwi w'abapfumu ku mutumba mutobo hici Burundi Gregory nyene gupfanwa n'umuntu yagirizwa kuba yagize ibitaro ku muhaniwe nubwo wewe abihakana
navura bakagenda nta bitaro biriho nta baryamaho atari uwo nyene yaje kunkwegera nta baryamaho nkubu naragiye muri birwaje gusamba barandeko umuntu yapfuye nkuko abandi bahora apa ni kwa muganga hako
ariko kandi nubwo biruko abanonosoye ibijanye n'ubuvuzi bw'imiti kama bavuga ko ubwo buvuzi bwobangira kamaro na cane cane mu bihugu bikenye nk'u Burundi Karire Kinyana Jeanette arongoye ishyirahamwe rifise umugambi wo kugwanya indwara ya malaria hakoreshejwe ibitegwa kama ariyo asesi mufunyafunyo.
Ni imiti iriho no ku isi yose n'abazungu niyo bakoresha ahantu mu bihugu byose niho bakoresha n'abahingura imiti yo kwa muganga kenshi barabira mu miti kama abantu rero bafite ubwenge bwo kubimenya ingene bikora n'akamaro byogirira abantu nk'igihugu gikenye nk'u Burundi nta handi dufise kwirukira atari muri ubwo butunzi kama tuba dufise tugakoresha n'ubwenge Imana yaduhaye kugira bituvune inzara kandi bituvune n'ubukene nk'icyatsi gishobora gukora nk'imboga canke ari amababi y'ivyamwa tuvuga ko ari imiti kandi ubwa mbere na mbere ari imfungurwa kandi ari ingaburo
uyu muhinga mu buvuzi bw'imiti kama abandanya asaba leta guteza imbere abavuzi bayo mu ntara zitandukanye biciye mu kubigisha kubwiwe abona ko abikikamwo bakayobya abanyagihugu batosubira kuronka kajyo aha tukamenyesha ko abavuzi b'imiti kama bavura indwara cyangwa uburozi aribo bakunze kwitwa abapfumu bafite impapuro zibaranga ko bemewe n'abajeje intwaro mu ntara ya Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Ejuge Amerika turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara igenekerezo rya cendo kweze k'umunana uko umwaka utashe amakungu arahimbaza umunsi mpuza makungu wahariwe abasangwa butaka Burundi rero buriko burahimbaza uyo munsi Ejuge Amerika mu kiganiro iwanyu mu ntara twashatse kumenya ingene abasangwa butaka muri kino gihe babayeho mu gihe muri kahise bari bazwi ko ubukene butagira uko bungana twagiye mu ntara ya Cankuzo neza na neza mu mihana itandukanye y'abasangwa butaka bangaho mu Cankuzo twi ira mungo zibarizwamo abapasoni aho umunyamakuru wacu Haisari Diana inamahoro kinini bamubwiye ari uko isuku ribagoye na cane cane ku bapasoni muravyumva muri no nkuru yaduteguriye
utumwanya hamana dushambara batabura ku mpuzu zaheze nivyo babakenyezi bo ku mutumba gwamvura muri commune Kigamba baca bifashisha mu bihe by'ubutinyanka uyu mukenyezi w'imvyaro zitatu yiganijwe rya Amerika aho ryamusanga ku muhaniwe ingena bigenza muri ivyo bihe byo mu kwezi nari ryasanzwe abaye mu bukene butagira izina atari nicoroshe kuronka amazi meza na gasabuni ko kwiyoga
nya turaganya bimwe birengeje mbere n'ukurira makukashaka nkukurira kacufata usambara ukashira handi hatana na maraso ukacufata isasi iyo onyene ikugwa amajana abiri ukarenza ukacufata akagozo gatubikisha ukacurenza ko nk'ijipo ukacushira ko igikwemo ugize intuguta rero uturaba kagasambara wabindishije muso ukacumanje usakize itanu kumwonga ukakameshura ukacuraba ahantu wicara kakamanja kakumo kukongera ukasubizamo kubera uba wabuze cyo wambara ka kandi nyene tukagumanyayo bucaye utunuka natwe tujya dusumye twirukanka n'utunaga mu mihana ucoza mwizo rucubura ya mazi yo kumeshura ka kandi wibindisitse hanyuma rero emwe uzokarara nuko gace kanuka
aba bakenyezi babandanya bavuga kwibi bakoresha mu kwifashisha bitaborohereza bitewe nuko rimwe na rimwe basanga vyabagwaje mu bihimba vyirondoka uyavuga amakuba hagirira
ukaribwa mu ndisisiri kakujya intutazi katuka kamba ugatangura kwiyagaza utangwe kwiyagaza rero hakabyo kamwe amahere amahere urumva naye nyina ningwa ewe kaye ukapfa nabi ukabura n'iyuterupa n'iyuta
ikindi nuko utuzu duto duto bita twa mitego aba batwa babayemwo n'imiryango yabo akenshi igizwe n'abana bari hagati ya batanu na batandatu bavuga ko bituma abakenyezi iyo bari mu kwezi badashobora kubigira ibanga bakama bamaramaye mu bihe nk'ivyo bikaba ngombwa nuko abana babo bakiri bato bato baca babimenya
urashobora kwibindisha ko gahantu ukibindisite ubujyuye kwangara ukibaje gukagakura ramona ko toba munzu zaga nk'ubutweje umwana akakarengukako gata kabona urashobora kukubaza ngo mbere mango kajya kantu ngo bijyane bike nawe ukamwisa ati mwananze reka bijya we ntibikwega mugabe umwana guma namakenge ngo bijya bintu ngo mpimuka ndabibwiye papa
hambavu yaba bakenyezi babatwakazi bacumukura mu gihe co mu kwezi n'abagabo ntibiba byoroshe kubana n'abagore babo ahani mu gihe iri suku rikeri cariranga bakenyezi rituma abagabo babo babanena uyu mugabo amaze imyaka 3 yubatse avuga ko bigoye kwihanganira umuntu uko abayumva muri ivyo bihe
umukenyezi ubona yambura gahuzu kamwe kamwe gusa arasaba kunukira kuko asanga nagiye no kugitanda atinavye ugasanga nyene na kagahuzu yirirwanye niko nubundi yongiye kurarana nje gituma rusanga ni wa mukenyezi cewe ndasaba kumwegera mu buryo nkubwo nakamoto kabari kabi utusanga ni wa mukenyezi mwese menga muranukiraniye
kubgivyo yaba babatwa canke namandi babanyi babo aha kuri uyu mutumba basaba bagira neza ko bobibuka bakabaha imfashanyo kugira bagira isuku rikwiye
mwo turonde utwo tuhutu tukuta turambara munsi nyene turimo kwezi muga turonde hano gakwemu turabakene nakazi poko gusira heze bagasabune muka tofasa babye murabona twega turi nkewa
ngo bafasha mukabaha gasirite nagasabune kukumesura tamwe ni base kumeseramo
nishira mwe gitaha ineza y'ibibondo hamwe n'ingo ni jango bamenyesha ko taragaseseshwa rumuri ku muce w'abatwa wibagiwe mu bijanye no gushikirwa mu byisuko David Ninganza no muvugizi wa Sojepaye agira ati
turi afise umuce w'abarundi kazi bakenye cyane urabona abatwa kazi akakubwira yuko ashobora kumara amezi 3 ataruze amafaranga 500 mu ntoke ajya makotex tumenyereye agugwa hagati y'igihumbi na 500 n'ibihumbi 2 mu gihe ajya makotex leta itabivashe nk'umugambi ukwirwanya marara ukigwanya igituntu umuntu wese akwije imyaka yokuja mu kwezi ngo bakamuye kubuntu izo ngware zizokwambaho kandi ziradusaurere kine kigira kabiri nuko dutahura ko ziya cotex zidakoze mu buryo zifasha abakene batambara kaya gahuzu ko munsi ivyo navyo hakwiye kuba ico twita cotex slip ni kuvuga ako ashobora kwifashisha gafize imigozi akabohera munda hanyuma binashobotse ikaba yahindi ikoreshwa kenshi uyu ndo twita cotex reutilizable kugira imese yongera koreshe bitware uburyo buke ukurabona abarundi kazi barakenye
abajejwe intwaro muri commune Kigamba baremeza ko ababatwa bakiri inyuma mu bijanye n'isuku muri rusangi kandi atari coroshe kubajijura naho Imana Rosemary mustaneri w'i commune avuga ko akwakorana n'abajejwe iby'amagara y'abantu kuza baratanga inyigisho z'isuku kuri ababatwa bongera babasabira imfashanyo kubagira neza iki kigwati cy'abatwa cyo ku mutumba gwamvura kigizwe n'imiryango 75 anini gwiriye mw'abana bari munsi y'imyaka 6 hamwe n'abakenyezi muri commune Kigamba mu ntara ya Cankuzo Khaise Lilian inamahoro ijwi rya Amerika
Murabimenyereye ko nkano masaha uno munsi twashikiriza ikiganiro cy'ukungene twobungabunga amagara yacu no munsi rero tukaza kugaruka ku ngwara ya Brinoragie imwe muzifatira muhimba byirondoka iyo nayo igatera ingaruka rutura ku magara y'abakenyezi ku bice birenga 70% kumvo z'uko bayigendana igihe kirekire ariko batarayica ikanda ivyo vyemezwa na bamwe mu baganga bavugaye n'ikiganiro iwanyu mu ntara mutiyo ngwara itegwa n'iki umuntu yomenya gute ko yamufashe agaca kuri iki ido ni mu kiganiro live irankunda agirana na muganga ni Senduwimana we ajejwe ni muganga akora mu bitaro vy'akarere k'ubuvuzi Kanyanza Lac mu ntara ya Makamba Ime muntara igwiriyemwo iyo ngwara reka tubahakanye bayage
iyo ngwara Brinoragie ifata abantu bose atanu mwisize inyuma ariko nkuko muganga Anisendu w'Imana atuyagira yibonekeza ko isindikaza ku rugero ruri hejuru igitsina gore muganga Anisendu w'Imana arasigura iciyo ngwara Brinoragie ivako
ni ngwara ifatira mu bihimba vyirondoka umwe abayigwaye mu bantu bariko barahuza ibitsina batikingiye harimo umwe ayigwaye abayanduje uwo wundi iterwa n'agakoko Neisseria gonore ugasanga ahanini gakunze kuba ahantu hatatu
aho naho hobarihega muganga
kari mu gihimba cirondoka cy'umugore mu gisabo akakongera akaba kari mu kanwa ahantu bita ngo ni oropharynge ahandi umuntu agasanga mu gihimba gicamwo umwanda mukuru muri bajya bahuza ibitsina babisangiye
umugore none byo bimenya gute
umugore abona haguma haseseka amazi menshi ava mu gitsina kabona nuruzi iri rwinshi cyane akongera akagira ububabare mu gihe ariko ararangura amabanga y'abubatse kandi akongera akagira ububabare munsi y'umukondo
ku ruhande rw'umugabo wewe gute
ku muntu w'umugabo nawe rero wewe araheza agafite kwiyaka kumva mengo ariko arasha mwaka karingoti gasohora umukoyo akongera akabona hariko haravayo ibintu by'amazi munzanyi akumva ariko arasha mbi agiye gusoba akumva ariko arafise ubabare mu matengatwa ikindi naco umuntu yokongera ko n'icyo gihimba gica mu mwanda mukuru arashobora kumva afise ubabare akongera akabona ibintu by'amazi biguma biseseka biva n'icyo gihimba gikuru gica mu mwanda mukuru
nkuko muganga Anisende Uwimana ashishikara avuga nuko bene gufatwa niyo ngwara ya brenoraji bagira inyifato yo fata minenegwe ibijanye no kuyivuza iyo bigenze uko kuga muganga Anisende Uwimana ingaruka zibumurengera
nko kumugabo arashobora guca agira no vuga infection mu kirundi sino ndakivuga ifata kajya gasaho bita prostate ku mugabo cyangwa gafata kandi gasaho kitwa epididyme
biraheza bikamera gute muri ico gihe
biraheza rero bigatera ubugumba bishobora gushika nko kuri bice 20 gushika ku bice 80 kwijana kukubera yangwa iragenda igatera hamwe imbuto ziba zibitswe ku bantu babagore nawo birashika yuko gasanga yagiye gusana imbanyi igiye kuje inyuma y'igitereko
nta yindi ngaruka
umuntu ashaka kugwara amaso bivuye ko hajya bari ko ari yaga ahitana kaga ko kugasanga acyagenda kwikora mu maso ku mugabo no ku mugore nuko bashobora kugwara ingwara yo mu muhogo yo bita pharyngite
tumenyeshe ko ingwara ya brenoraji ivugwa igakira mu gihe nyene kuyigwara yubahirije impanuro zizanye no kwivuza no gufata imiti nkuko aba yabitegetswe n'abaganga aha muganga Anisende Uwimana arasigura ubundi buhinga bwo kwirinda iyo ngwara ya brenoraji
kwirinda guhuza ibitsina n'umuntu ayigwaye cyane kugenda gukoresha agakingiriza urumva cyane cyane kwigumya ku bantu batubatse
kububatse naho nta manuro ngo bahereze
kububatse nabo kugira umugore umwe cyangwa kugira umugabo umwe biri mu bintu by'umuntu bategezwe gukora
kubwa muganga Anisende Uwimana akorera mu karere k'ubuvuzi Kanyanza Lake iyo ngwara yarigeze kuba ari ingwara igisibije mu myaka ihitiye uno munsi yo muganga akabona ko hakenewe ibindi zigwa bidasanzwe afatiye kubibazo by'ubugumba gusigaye kwibonekeza kububakanye
ni kibazo gose kubera ishobora gutuma ubugumba nko ku bantu bashika bafatiye ku bantu 120 gushika kuri 180 kwijana ni kuvuga yuko iyo ngwara ari kwiye guhaguruka nko mu bantu bubatse iki gihe bashobora gusanga bamaze imyaka 4, 5, 6 atamwana baramara kuronka
harakwicigwa rero
ho bicigwa kugira ngo bashobore kumenya by'ukuri yuko iyo ngwara itoba iri mu bimwe bituma abantu iyo bagiye kubaka bashobora kumara igihe kinini batarashobora kubona umwana
tumenyeshe ko izindi ngwara zifatira mu bihimba zirondoka ari nk'umugira wa sida chancre mu hepatite B sifirisi condylome n'izindi OMS ishami rya ONU gito magari y'abantu ku isi rikamenyesha ko uko umwaka utashe ku isi nzima imiliyoni z'ababa 357 z'abantu zandura imwe muri izo kubw'ivyo iryo shami rya ONU OMS rigahanura amareta gutegura uburyo bwiharije mu bisata byitaho kuzigwanya mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi Alem Eve Irankunda ijwi rya Amerika
akabari no kuri ya live rankunda duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi cyute bakunzi mukunda kino kiganiro hamwe n'ibindi biganiro by'ijuru rya Amerika tubashimire bivuye ku mutima ku mwanya mwafashe ngo mutwumvirize muhinga bw'ivyuma Innocent Kimenyi na ingenieur bari kumwe bakoze kushikana amajwi ahiwanyu ndiyani nahaze ndabategurira nkongera nkabashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara ndabikebanure ndabahisango gejo nkaho twatanguriye hakagira kababakeca nk'ico mushaka ko tubashikira ko nimitinye mukutwandikira kuri radio yacu @gmail.com mugire umusimitsa.